This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turatangurira ku makuru, inyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro kira. Mu gice kira kabiri ntimutangwe na cya kiganiro cy'umuziki mukunda cyane kiza kurangira isaa 10:20 n'igice zo mu gitondo. Kaze muri sanze ku radio Ijwi rya Amerika. Unaho n'umwanya w'amakuru avugwa hijya no hino ku isi.
Mwaramutse neza, duhere mu Rwanda. General de Brigade Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba barayibitabye umucamanza ku nshuro ya mbere na mbere mu rukiko rw'ibanze rwa gisirikari I Nyamirambo I Kigali. Umushinjacyaha abarega ibyaha byo gusebya leta no kuyangisha abaturage. Ese ibi byaha bifite ubuhe buremere mu mategeko y'u Rwanda? Nicyo kibazo mugenzi wacu Etienne Karekezi yasobanuje Maître Twagiramungu Innocent, umunyarwanda uri muri baro y'i Buruseli mu Bubiligi.
Ibya nk'ibyo ni ibyaha by'urwego rwo hejuru, ni ukuvuga ibyaha bishobora guhungabanya ubusugire bw'igihugu, ibyaha bishobora guhungabanya umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu, ku buryo umuntu wese waregwa icyaha nk'icyo ngicyo abamukurikiranye ibyo byaha bagombye kuba afite ibimenyetso bikomeye simusiga bigaragaza uruhare umuntu yaba afite mu guteza umutekano mukeya w'igihugu.
Mu mategeko y'u Rwanda abo byahama bahanishwa iki?
Ni mu by'ukuri ni uko mu mategeko, urabizi mategeko y'u Rwanda nta cyaha cy'urupfu kigihari, biriya ni ibyaha bikomeye bishobora gutuma umuntu akatirwa icyaha cyo gufungwa burundu.
Burundu
rwose. Ni ibyaha rero bikomeye, nkeka ko mwagiye mubona hari nk'abantu baregwa biriya byaha, ejo wajya kubona ukabona barabafunguye batanaburanye, ukavuga uti ni sinema. Ntabwo waregwa umuntu icyaha gikomeye nka kiriya, hanyuma y'ibyumweru cyangwa se nyuma y'amezi ane umushyire hanze cyangwa umusubize mu kazi ke cyangwa umuhindurire imirimo. Umuntu wego ibyaha biriya bikomeye, kuko biramutse ari byo ntabwo byagombye kugenda gutya.
Tukiri ku makuru y'ubutabera, muri Afurika y'Epfo urukiko rwaraye rusomye urubanza rw'abantu batandatu baregwa mu mugambi wo kwica Lieutenant General Kayumba Nyamwasa. Babiri babaye abere, abandi babiri icyaha cyarabahamye, bazakatirwa ku itariki ya 10 y'ukwezi gutaha kwa 9. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaraye abajije General Kayumba Nyamwasa uko yakiriye icyemezo cy'urukiko.
Uko twabifashe neza cyane, kubera yuko nk'uko twagiye tubivuga kandi nuko abantu benshi bari babizi, nuko kiriya kibazo cyari mu rukiko cyategwagana n'ubutegetsi na leta y'u Rwanda. Ibyo rero umucamanza yabivuze arabishimangira arabigaragaza. Abandi ari bariya abasigaye bagiye kuzafungwa n'abarekuwe bari ibikoresho. Icyangombwa rero nuko kuri kwagaragaye, niyo mpamvu rero twebwe twabifashe neza cyane.
Hanyuma se umucamanza bisobanuye ku buhe buryo mu yahe magambo General Nyamwasa?
Umucamanza mu rurimi rw'Icyongereza yavuze ngo the assassination attempt were instigated by the government of Rwanda by the people from Rwanda.
Ibyo bivuze ngo umuntu agenekereje mu Kinyarwanda ngo kugerageza kwica Kayumba Nyamwasa ni umugambi wacuzwe na guverinoma y'u Rwanda, ibyakozwe n'abanyarwanda ni nkaho
bikorwa n'abanyarwanda.
Murumva bihagije kugira ngo byumvikanishe ko kuba abari bagiye kubica baratumwe na leta y'u Rwanda?
Birahagije, kuko ibyo ari byo byose nuko muri abo ngabo baregwa bane bagiye kuzafungwa. Ibyo rero birumvikana ko ababatumye bagaragaye n'ababikoze bagiye gufungwa.
Ku ruhande rwanyu se mwaba muteganya kujuririra abantu babiri bagezwa bere?
Karekezi, njyewe n'ubu ngubu n'abariya bafunzwe, inanga muri South Africa igihe umuntu umufunze imyaka runaka ashobora gusaba ko arekurwa. Njyewe ntibazanansaba ko babarekura rwose, nzabasinyira kugira ngo babemerere babafungure, kuko bariya abantu ntabwo mbazi, nta n'ikintu na kimwe banshakagaho, nta n'icyo bibye. Ariko uduhiga ushaka kutwica ndamuzi, uwo nawe yisubiyeho, nawe twaba tugize amahoro.
Ijwi rya Amerika. Ingabo z'igihugu cya Kamerun zambuye Boko Haram umudugudu wa Ashigashia Boko Haram yari maze ibyumweru bitatu yarigaruriye. Ashigashiya iri ku mupaka wa Kameruni na Nigeria. Subwa mbere Boko Haram yibasiye Ashigashiya mu 2009 yarahateye yica abaturage mu mwaka ushize. Nanone Boko Haram yambutse umupaka wa Nigeria itera umudugudu wa Ashigashiya muri Kameruni yica umupadiri isahura kandi twika na kiliziya yaho. Kuwa mbere w'iki cyumweru ingabo za Kameruni zari zatangaje ko zivuganye aba Boko Haram 30. Boko Haram yari yinjiye muri Kameruni ikurikiye abasirikare ba Nigeria bagera kuri 480 bahunze imirwano bambukira muri Kameruni. Barahageze bashyira intwaro zabo mu maboko y'ingabo za Kameruni byo kwerekana ko batari baje bateye. Perezida wa Kameruni Paul Biya yategetse ingabo ze kurinda no guherekeza bagenzi babo ba Nigeria babasubiza mu gihugu cyabo Nigeria. Ndabashimiye rero mugira umunsi mwiza.
Turashimiye mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Tubibutse ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'abaca kiganiro cy'urwarukakira dutegurirwa na bagenzi bacu bari i Bujumbura mu Burundi.
Hello and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Nikigani lechuguaruka, kudiyara kia magara ya baani.
Mugite gurigwa mukongira muka gishikiridwa nijwi ya Amerika.
Gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ubunyamwema ni indwara ibangamira cyane cyane urukoba hamwe n'amaso. Muri kino gihe hafi umuntu umwe ku 20,000 ku isi barageramiwe n'ubunyamwema nk'uko ishyirahamwe ryishinze gushigikira abageramiwe n'indwara zo ku rukoba League of Dermatological Societies ribimenyesha. Inkuru dukura mu buvuzi zimenyesha ko ubunyamwema butuma ubushobozi bwo kubona bugabanuka ku bice 10%. Byongeye kuva ku myaka 10 y'amavuko, nyamwema arageramirwa na kansere yo ku rukoba. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitamagara y'abantu ku isi OMS ryaremeje ICS mu mwaka w'2011 yuko ubunyamwema ari umuga bufatiye ku rukoba n'amaso. Twasanze ko igitigiri kinini cy'abanyamwema giherereye mu bihugu bya Afrika ugereranije n'ibindi bihugu biteye imbere nk'Uburaya. Muri rusange abageramiwe no kuvuka ari banyamwema gusumba abandi n'abamuka ku miryango yubakanye isangi ya maraso. Iyindi mvo ni ikeha ry'icyunyunyu vitamine D mu mubiri ku bafise urukoba rwirabura bakongera bakaba mu turere dushushe cyane. Ishyirahamwe ry'Abatanzaniya ryishinze ibijyanye n'indwara zo ku rukoba Dermatology Training Center ifatikanije na League of Dermatological Societies ryaremeje haraheze imyaka 3 yuko abanyamwema bashikana imyaka 40 bari munsi y'ibice 20%. Imvo ni isinzikazwa rya cyane n'indwara zo ku rukoba. Indwara zifatiye ku by'inyifato zirabaremera bivuye kuko badahabwa agaciro nk'abandi bantu mu kibano. Naho biri uko banyamwema barashobora gushika ku ntambwe zo hejuru mu buzima bwabo no kubera karoro bene wabo mu gihe bafashwe neza mu muryango. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibyerekeye nyamwema n'amagara yiwe. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Injira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ibyimviro by'ugwaruka rutandukanye gwo mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndose arubaza ati: "Mbega nyamwema yoba ari umuntu nk'abandi?" ngizi nyishu bamuha
je nama mbona yuko ari umuntu nk'abandi kuko icyo umubajije yishura nk'abandi kandi muvuga bimwe
abyagwa n'umuntu nk'acyo kandi akavuka ko umuntu yirabura nk'uko tubimenyereye ku munyafrika nk'uko kwacu
ego mu bisanzwe nyamwema n'umuntu nk'abandi kiretse ko usanga kuruka badasa n'abandi
niguko uvyara mahasa n'ubumenye kundi uwo yavyara ariko nyamwema ni ng'umuntu ngabandi twebwe imana yaturemye twise
shimani guhaye kuriya nyene no kireka cakiruko nyene
n'umuntu nk'abandi kuko arashobora kuvyara umuntu nyene afise umubiri nk'uwo dufise mbwa badasa n'umunyamwema
chogusa dutandukaniye ko nuko tudasa afise inzobe yewewe
ari gihe abanyamwema tubona batagwira nkuko natwe abantu twirabura kuroko batugwiriye cyane mugabo abanyamwema naho nabantu kuko turazi ko bafise umubiri nkuko natwe dufise umubiri
siwe yigize nyamwema kandi tugeza kumufata neza kuko niyumvire nabi ngo baramwanga cyangwa
je nko kubwanje n'umuntu nk'abandi kwiranaje nk'uno munsi no mumbyara no mwakira nkuko nakiriye ubundi navyaye
w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ikigo cy'abanyamwema baba muri Hollande kifatikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Mali cyaratanguje ihingurwa ry'amavuta yo ku rukoba rw'abanyamwema. Tumenyeshe ko amavuta yorosha urukoba rw'abanyamwema abakingira ku bice hafi 50% byongeye amarori y'izuba, inkofero hamwe n'impuzu zibafuka bituma badashikigwa n'imishwarara y'izuba ku bice 39% nk'uko abaganga b'indwara zo ku rukoba bafatikanije n'ab'amaso mu gihugu cya Tanzania bavyemeje haraheze imyaka 4. Ariko rero ubukene bw'abaganga karuhariwe cyo kimwe n'imiti yabagenewe butuma indwara zabo zifatirwa muri rusange rw'abandi. Kugira ngo twumve neza ibyerekeye nyamwema n'amagara yiwe, tega amatwi itohoza mugenzanje Alain Ivira Nkunda yagiranye n'abanyamwema bo mu cungararo y'igisagara cya Bujumbura. Alain Ivira, ijambo ni gwawe.
Ubunyamwema ni intandaro yo guhungabana kw'amagara y'ababuvukanye baba mu gisagara cha Bujumbura, kuko abankako abatari bake bibaza ko ari indwara yandukira nk'uko Diomede Nkurunziza afise imyaka 25 atabuvukanye avyibaza. Ubwoba bwo kubakora ko ni inkurikizi. Vanessa Ndimubandi, umwigeme yiga mu mwaka w'icumi wayisumbuye, ntiyubahuka kubaramutsa mu minwe. Kubwiwe yibaza ko muri kazoza yohava yibaruka ibibondo bifise ubunyamwema. Ukudatahukigwa kw'abavyeyi bibarutse ikibondo gifise ubunyamwema kuribonekeza. Godrive Niragira akironka umwana abufise yibaza ko ari uburozi bamurungikiye. Ukuvukana ubunyamwema kurazazanira. Nadia Ndayikeza aratuyagira uko vyamugendeye mu kibano.
Ere ntaho navukiye nta banyamwema bari bahari. Hari gihe nibaza ko atawundi ari umuntu ku isi asa nanje, nibaza ko agiye jenyene.
Umubiri w'ubunyamwema uratose karabitewe n'izuba nk'uko twaziboneye uwa Rebecca w'amahoro aba muri komine Buterere uratukura. Ukubabwa vy'urutavana ko ni inkurikizi. Shadrack naho Muremyi umunyeshure mu mashure yisumbuye arimaze ko iminota 5 agira ubushe. Udukomere tuvamwe amazi ni inkurikizi nk'uko yongerako. Ukubira icuya gutuma umubiri umyoka. Akarorero ni umwana w'imyaka 3 n'amezi 8 wa Rene Rukundo ashishagurika ku maboko no ku munwa. Ikibabaje nuko yama yikomerekeje mu mutwe kubwo kwiyagaza nk'uko twaziboneye. Uko ibintu biri vyunyuka mu gihe cici. Shadrack naho Muremyi avuga ko ingohe ziwe zihunguruka. Ukwikingira ububabare bw'izuba gutuma abanyamwema b'abanyeshure badasohoka ku kanya kahariwe kuruhuka. Twumvirize Shadrack naho Muremyi yiga ku ishure ryisumbuye CST.
Ubwamereho ndirinda kujya muri pause, si kenshi nja muri pause iyo dusohotse muri pause. Ngerageza kwirinda uko nyine mu kuguma mu ishure naho bishika nkumva ndababara mugabo si cyane.
Ukutabona neza ni yindi ntambamyi kuwavukanye ubunyamwema. Nadia Ndayikeza imbone ziwe ntizirenza ku metero imwe. uko ibintu biri vyunyuka mu gihe cy'imishwarara y'izuba. Constance Katihabwa ayagako imukubise mu maso atakinda subira kubona atari bufungu n'imyotsi. Uguheba kwiga ni inkurikizi. Akarorero Nadia Ndayikeza yahagaritse yarageze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato mato. Ingorane z'ukutabona neza zituma abanyamwema bari ku ntebe y'ishure bakoresha kumviriza. Tutega amatwi Constance Katihabwa yiga ku ishure kaminuza ry'umuco mu gisata cy'amategeko.
Nkiri muri primaire kuko nari nkiri umwana nta chantere soni naramwiruka inyuma aho yaje niho naje kugira ngo cenda kiraba ndi imbere byanditse byose ndabirabira imbere ariko maze kuja muri secondaire kuko nari maze gukura nkumva ko ari byisoni kuguma nca hejuru y'abandi bana cyampitanwe kubihebe byo kuza ndaraba nkoresha kumva nico numvise sinje bari kugitahura naca ndakiraba ku bandi bana.
Ubwoba buribonekeza kubatona bisumbuye avukanye ubunyamwema. Shadrake naho muremyi yamana umutima uhagaze kukwibaza ko azokwicwa n'ingwara ya kanseri yo kurukoba. Amakenga afatiye ku muti nka betadine yigeze kwisiga ku gikomere kigateba gukira. Ubukene buri mu miryango butera umwiheburo ukaba nkako isabuni detol canke amavuta bisiga ku mubiri birazimvye kubwa Nadia Ndayikeza. Ikibabaje nubwo amavuta yo kwisiga ataboneka vyoroshe. Constance Katihabwa ayagako ayitwa sunscreen lotion arinda kuyatuma mu gihugu cha Tanzania. Ubunyamwema ni kibazo gikomeye. Kasim Kazungu arongoye ishirahamwe ry'abanyamwema batagira imbibe mu Burundi avuga ati
nyamwema zoguma aracyavuka nyamwema aracyakura ndukuri tore ko ikibazo gikomeye kikihari kuko mu buzima turimwo mu byo tubona nta n'umugambi turabona leta igerageza iti reka turagire twabafasha kandi twaba tuziko imigambi y'iki gihugu cyangwa ibihugu byose byo muri Afrika iva hanze nawe hanze ubwo bunyamwe matangorane butera kongaho iwacu muri Afrika.
Kudafata minenegwe ibijanye n'ingwara zibangamira amagara y'abanyamwema na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida.
Bare ushobora gutezura mu gihe nyamwema siga ku rukoba rwiwe ibumba canke ubuki. Ariko rero ukwivuza ibikomere hakiri kare ni ngombwa kugira ngo ntasinzikare kubwo ibinyamakuru nka Doctissimo bica kungurukana bumenyi. Ukwandika ishirangi ryirabura ku rupapuro rwera no gukoresha urubaho rwirabura mu kibanza cugwa icatsi gitoto bifasha umunyeshuri w'umunyamwema kubona neza inyandiko. Byongeye yo kwicara mu ruhande rutarasiramwe umuco w'umurengera kugira ngo abone neza ibiri imbere nkuko abaganga babivuga. Ukwitanga kw'amashirahamwe mu vyankenegwa kotuma abanyamwema bakurikirana amashure nk'abandi no kugabanya umwiheburo wabo. Kugira ngo twumve neza ivyerekeye nyamwema n'amagara yiwe, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga jeje gisata c'ingwara ngendanwa zitandukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Muganga Godefroid kamwe n'ubusa aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Godefroid kamwe n'ubusa ndabaramukije.
Naramukije nanje.
Mu bijanye n'amagara y'abanyamwema mubafasha gute?
Turabakira, tukavura.
Barakunda gushikirwa n'ibigwara bikomeye cyane nk'izo za kanseri zavuze mu minsi iheze. Hari icyo mubafasha cisumbirije kurusha abandi?
Rero murazi ino mu Burundi dufite uburyo bwo kwivura. Iyo turonse uburyo bwo gupima iyo ngwara tumupima, amacyane cyane ikintu kigoye nuko imiti amundi itaboneka. Niyo ngwara dufise nituraronka uburyo nkuko hari isata kijeje ingwara ngendanwa.
Mvuga yuko mubafata nk'abandi bantu bose ariko wabumviriza bobo ukumva yuko umengo bashaka yuko bashigikirwa mu buryo bwisangi je bakerekana yuko umubiri wabo kuri bo ari nk'ingorane.
Usanga batishoboye hari uburyo leta yatekanije kugira ishobore kwavura. Yagiye kwa muganga akimenyeso aravugwa nk'uburyo nk'abantu basanga agize ubuzima bwiza kugira abandi agire ubuzima bwiza.
Twibutse abariko baratumviriza ku kiganiro arikira c'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ivyerekeye nyamwema n'amagara yiwe. Rwaruka ntimurambigwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wanyu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
ubunyamema ni ingwara ibiri mu mvyeyi canke ni ingwara ifata umwana amaze kuvuka
ingwara ijanye nuko umuvyeyi abafise ikibazo ca melanine no duce tw'umubiri dutuma umuntu agira urukoba gwirabura
mbaza ndakwishura
umunyamwema ni kubera iki urukoba gwirukarigwa ni ingwara kanseri
urya muco uva kwizuba ni umuco ukomeye cyane gose melanine ariyo dufise ku mubiri hamwe abantu benshi birabura ibakingira ku ngwara zitandukanye z'urukoba ariko wewe kuko atayafise bituma agira ingorane nyinshi zo kurukoba
mbaza ndakwishura
nyamwema arashobora kubyara nawe umwana nk'abandi bantu
nyamwema arashobora kubyara abana nk'abandi bantu ariko no kumenya yuko umuvyeyi wese atanga igice cy'ibikoze umubiri wiwe rero birashobora gushikaho igice gitanzwe na nyamwema kiza gufata ingufu kurusha ico cuwo atari nyamwema bivana n'ukuntu bigenze na cane cane hagiye umwana ari karabumbwa mu nda ya nyina
mbaza ndakwishura
Nyamwema uboneka umuti wiwe wo kugira ubwema buhere
nta muti uvura kuba umuntu munyamwema akayara buvukanye n'ubuzima bwiwe bwose
Rugamba rw'amaki nkayanje
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana Kugira abayisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ibyo bavuga ko nyamwe matera umigisha nibyo
umuntu wese n'umugisha uva ku mana uko ameze kose n'ingeso ziwe zose rero n'ukumeya ko nyamwema n'umuntu nk'undi muntu ariko wewe akaba afise iyo ngorane y'ukubura ibaragira buraje umubiri
mbaza ndakwishura
umwema kujya avuka kumwiravure ugasanga umugore arirabura n'umugabo barirabura irabakabyara umwema biva guye
nkaho urashobora gusanga umwe mu bavyeyi bavyara se na nyina yari mu albinos canke nawe nyakaba yaravutse ku bavyeyi b'albinos n'ukuvuga ko aza gutanga kagace k'umubiri katameze neza kabuze melanine bakagira amahigwe nkaha bakavyara abana birabura aho ugasanga kurunganwe rukurikira kwa gatatu haravutsemo umwana w'umwalbinos kuko se yagumye akagendana akagaha umwana wiwe umwana wakazoheza akavyara umunyamwema
mbaza ndakwishura
ni kubera iki nyamwema usanga adakundwa cyane abirabura
kuba nyamwema biragukurikira na cyane cyane ho nk'iyuvutse ku bavyeyi baba birabura bakabona baravyaye umwana w'umunyamwema bipfuza mbere no kumwica mu buto bwiwe bakamwigiza kure y'abandi bana kandi ico tahura coco nuko kugira uwo mwana wabo abe nyamwema nuko biba byavuye kuri bo bategerezwa kumukunda bakamukingira kuri uko gukumigwa bakamuba hafi mbere bakagira ingufu zishoboye kugira umwana wabo ave mu kintu
mbaza ndakwishura
je numvise bavuga yuko ngo yoba ari urukurikirane rw'imiryango byo bari byo
nivyo umunyamwema arashobora kubyara umwana yirabura kuko ashobora ko yarubatse n'umuntu yirabura ako umwana wiwe akabagenda mu maraso kagace k'umubiri katagira melanine ugasanga aragize amahigwe arubakanye n'umuntu akwijije byose bakagira imana bakasanga mu bana bavyaye nk'abana bane umwe muri bo arabaye nyamwema
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Nyamwema arashobora kwiga amashuri nk'abandi.
Nyamwema afise ubwenge bwo kwiga amashuri nk'abandi bana kuko ikibazo cyonye nafise nako gace k'umubiri gatanga ibara ry'urukoba kabagafise ingorane. Ahandi mu bindi byose akura nk'abandi bana, yiyumvira nk'abandi kandi afise ubwenge nk'abandi bana bose.
Mbaza ndakwishura.
Hariho uburyo bwuko abaganga bashobora kubona hakiri kare ko umuntu afise imbanye harimo umunyamwema.
Ibyo bigirirwa mu gihugu biteye imbere aho nkaho mu muryango usanga padi yuko mu bavyeyi cyangwa mu basogokuru mu masogokuruza hari umwe yarameze uko onye hajya imbanyi kiri ntoya bagasuzuma hakiri kare bakabona yuko uwo mwana ashobora kuba afise iyindi ndwara iciza cico gipimo nuko gishobora kwerekana n'izindi ndwara zikomeye
mbaza ndakwishura
Bavuga ko nyamwema ari umwirabure canke ari umuzungu.
No mu bwoko bw'abazungu barababa nyamwema. Yavutse rero ku bavyeyi babirabure, umwirabure nawe nyene. Akaba yavutse ku bavyeyi b'abazungu aza ku muzungu.
Mbaza ndakwishura.
Nyamema yo kwirinda gutizuba ko tumva ngo iramukarira.
Iya gira sohoke hanze akambara ishati y'amaboko maremare, akambara inkofero, akambara n'amarori. Iyo nkofero imurinda yuko izuba rimukubita mu mutwe, uko nyene amarori y'izuba aza kumufasha kubona neza hama kuko muzi yuko bakunda kugwara ingwara y'ubukoba. Yambaye ishati y'amaboko maremare, izuba riza gukubita igice gitoya cy'umubiri wiwe.
Koze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubunyene tumiramate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitaho abamugaye ivyiyumviro n'imigambi yabo mwita bipfuza kwigana babironke bagira imana bakiga bakayaminuza imamya bushobozi tabo tikabapfa kuza bakaja kwicara muhira kuko batoshoye atawumvira wabakire ngo nuko bamugaye ngo nuko bamugaye kumbe karafisi shaka yacu ukomera subuhinga bwanyu byose bitangwa n'umuremyi wacu uyi jambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu yitwa Audace Ndayikeza wibugendana akaba yiga muri lycée communale ya Mugera abaza ati bega bijya twisiga mu maso nka poudre n'ayandi mavuta ntacyo byonona ku mubiri kuko hari abavuga ko bitera uruherehere mu maso murakoze muganga Anita Munyana duhera umuco umunywanyi wacu
ikintu umuntu akwiye kumenya nuko ivyo bintu vyisize ukwiye koga ushitse muhira kugira uvyikureko ikindi kimaze kwibonekeza nuko haraho imibiri imwe imwe itakira neza ivyo bisiga mu maso ugasanga birabateye ingwara kandi nawe ntamenye yuko ari vyo bituma agira umubiri mubi umuntu no kumenya umubiri w'uko numeze akisiga amavuta yemewe no kwa muganga hama umuntu akirinda kwisiga aya mapudre buri mwanya wose
Turashimiye umunywanyi wacu Audace twizera ko inyishahawe na muganga zamufashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasoti uno munsi uvuga uti ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga bikubwiye iki
bikubwiye iki
Iyo umuntu yakugiriye nabi umubonye mutima bituma utaza hamu udatekana kaje ko umuca kure
bikubwiye iki
Iyo muri kahise hari ikibazo woba waraciyemo kikakukomeretsa hagize gisubira nk'icyo urashaka guhamuka
bikubwiye iki
Warigeze nkugira nk'ingorane bisubiye kugaruka ukabona yuko gwe muri muzangorane bica bituma utamenerwa neza ugaca wirinda yuko udasubira kujya muri muzangorane
Arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Ale Ivira Nkunda hamwe na Diane Ndonse bamfashije gutorokanya amajwi Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 944 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti nahuta
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda bibaye saa 12 I Kigali ni Bujumbura ubu dutangiye igice cya kabiri cy'ibiganiro by'iki gitondo. Mwaramutse neza se dususuruke. Harerimana Jean Baptiste w'Irukumberi arashaka gususurukana na nyina w'abasa Diane wa Ntege Betty wo mu murenge wa Mugesera Joyeuse Peace wo kuruhuha mu Bugesera abanyeshuri bose na head teacher bo muri groupe scolaire Gituza Angelique w'Irwintashya Martin wigisha chimie muri groupe scolaire Gituza Kayitsinga na Bizuru abarujugira bagiteranye abaturage bo mu Kajagari mu Gihindagazi mu Gitesanyi no mu Kinyaro Harerimana Jean Baptiste w'Irukumberi abatuye indirimbo igitego mu batoya ya Kagambaje Alexandre.
Thank you.
Radio Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mwisuhurize abanyu. Mugabe Gilbert arasusurutsa ababyeyi be bari ikibare mpefu muri Uganda, abana bose biganye Iremera Rukoma, inkora mutima ze Kanakuze, Elast na Egide. Muramuwe Jado na mushikiwe Emerance bari Nyabubare Inasho, abana bose biganye muri Rwanda Teachers College Ikavumu, abo bakoranye stage ikinazi bose Mugabe Gilbert ntiyibagiwe na Kennedy na Sabimana, abatuye indirimbo Forever ya Westlife. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave. Never, even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. You are the sun, you are my light, and you're the last thing on my mind before I go to sleep at night. You're always round when I'm in need. When trouble's on my mind, put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you'll leave me never. Even if you took my heart and tore it. Ijwi ry'Amerika ikiganiro dususuruke adresse yacu ni radio yacu @voanews.com nimutwoherereze rero nimero zanyu za telefone maze tuzabahamagare mwisuhurize abanyu.
Nitwa Godwin Uwimana mu nkambi ya Byumba igihende. Abantuza mbere na mbere abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika harimo wowe Thomas Kamirindi.
Urakoze.
Komeza. Kasuza Oriane Tangishaka na Etienne Karekezi ekipe yanyu yose ikora ku Ijwi ry'Amerika ndabashoje mwese. Abantuza Shangazi uri muri Dallas Texas. Kasuza umubyara wanjye uba Florida n'abavandimwe harimo Dusabe Angelique Uwima na Jackson nkasuhuza na Dudu Afande Andrew uba Colorado bose nkambatuye indirimbo yitwa Hore ya Nati Dread. Imana ibahe umugisha.
Yego nawe guha umugisha rero gira weekend nziza.
Sawa namwe kuri Ijwi ry'Amerika.
Muracyumva radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro dususuruke. Mbibutsa adresse ni radio yacu @voanews.com. Mbarubukeye aragira ati ndashaka indirimbo yitwa Mukusa ya King Kester Emeneya kugira ngo ishimishe inshuti zanjye zose cyane cyane Professor Mbirizi Willy uri Ibukavu n'abavandimwe banjye. Mbarubukeye arasusurutsa kandi Innocent n'umuryango we Olivier, Saidi na Damascene. Mbarubuke ngiye rero Mukusa.
Mukusa
José Tika, bien de je t'aime.
Boni kodumisa yo, lo kola kushemari. kokotate suata nanga seba distance mokosa atenga jiga bonyeka tungisa yo loko la poche mare problema jiga lepana yo mokosa di yeko mungwa basenzie mokosa mokosa.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Nimutwoherereze nimero zanyu za telefone, tuzabahamagara musuhuze abanyu. Nsabimana Jean Baptiste aragira ati musuhurize abana twiganye muri KHI 2008 cyane cyane Peter, Theodore, Cadette na Alice. Musuhurize kandi abo twakoranye ku bitaro bya Kibuye by'umwihariko mukecuru Rose na Jean-Marie Vianney. Nsabimana Jean-Baptiste ati sinibagiwe Amoni uri muri Australia, Jean de Dieu uri mu Budage, abanyamakuru nka Ali Yusuf Mugenzi na Koleta Ngarambe Mukandemezo. Nsabimana abatuye indirimbo Rungano ya Masabo Nyangizi. Juti z'ijwi rya Amerika by'umwihariko mwe banywanyi badususuruke. Ikiganiro dususuruke cy'umunsi ndagiye muri je ndabashimiye cyane mugireho ikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Turirimba
ndagerageza nyamara kahise bikemura iki umva murera mu bisukuri sinabona urukundo rutsindwa narahiye umva murera mu bisukuri sinabona urukundo rutsindwa narahiye intambara yarwa nigira inkomere ninaniza ntawuyigwamo Ingoma n'abatware bizashira ingobyi n'abatware